Radio Ijwi rya Amerika turabaramuka igihe cyuti mwese mu tuteze amatwi Aloyse Bigirimana niwe muri kumwe kuri mikro uyu ni mwanya w'amakuru y'irya nino twabateguriye ni Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda. Igihugu cya Iraq cyameje ko abasirikare bacu bimirije kujya kugaba ibitero sindamusiga mu gisagara cya Fallujah kugira bongere kugigarukira kucigarurira murambabarira mu gihe kimaze imyaka irenga ibiri mu minwe y'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Ibyo byashikirijwe ejo ku munsi wa Mungu n'umuvugizi w'ubushikiranganji wa mbere wa Iraq Haider al-Abadi, ariko ntiyatomoye igihe ico gitero kizobera. Gisagara cha Fallujah kiri ku birometero 50 uvuye ku murwa mukuru Baghdad mu gice cy'uburengero. Ariko ayo makuru asa nayagaragaza ko igisagara cha Fallujah aricyo Iraq yiteguriye gutangura gufata imbere y'igisagara cha Mosul naco nyene gisanzwe kiri mu minwe ya leta ya Kiisilamu. Aho ni mu gihe igisagara cha igisirikare cha Amerika murambabarira gisanzwe gifise abahanuzi ba gisirikare hamwe n'abamenyereza bamyereza abasirikare ba Iraq baharurwa mu majana bo bifuza ko igisagara cha Mosul ari cyo cyobanza gufatwa. Abasivile baba muri cyo gisagara cha Fallujah baramaze gutegurwa n'abategetsi ba gisirikare ba Iraq kuva muri cyo gisagara. Imiryango itari mike iramaze gukura meza, ariko abategetsi ba Iraq bamenyesha ko umuhari wa leta ya Kiisilamu uriko urabazibira ngo ntibahunge ico gisagara. Igihugu cha leta zunwe za Amerika kiriko kirasubira gukomeza umutekano w'abiyunguruza bakoresheje indege. Ni nyuma yaho indege y'ikompanyi ya Misiri igwiriye mwibahari Mediterane mu ndwi iheze ihitana abantu 36, naho icahitanye iyo ndege kitaramenyekana. Abashingamateka ba Amerika bariko basaba ko ibikorwa byo kugenzura iby'abantu bitwaje ku bibuga by'indege muri Amerika byokorwa atagusamara kandi bikihuta. Abashingamateka ba Amerika batunga urutoki umuhari wa leta ya Kiisilamu kuba ariwo uri nyuma y'ibi ikorwa y'indege ya Misiri mu gihe cisi gisa cici murambabarira gisa nigishitse hano muri Amerika, aho abanyamerika bagiye kugira ingendo nyinshi haba hagati mu gihugu canke hanze. Ibiro vya Perezida Obama Maison Blanche bitanga ubutumwa bw'uko umutekano ariwe ukwiye kuza imbere y'ibintu byose hano muri Amerika. Amakuru kuri Vietnam, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ari mu rugendo rw'iminsi itatu mu gihugu cha Vietnam. Muri urwo rugendo Perezida Obama agamije gukomeza imigenderanire mu by'ubutunzi hamwe n'ico gihugu cha Vietnam. Obama ategekanya kugiranira ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru hamwe n'abategetsi b'igihugu cha Vietnam kuri uyu munsi wa mbere. Perezida Obama yiteze ko urwo rugendo agize mu bihugu vya Vietnam hamwe n'igihugu cy'u Buyapani ruzotuma Amerika ciyegereza cyane ibihugu byo mu karere ka Asia hamwe na Pacifique bisanzwe biterwa ubwoba n'igihugu cy'u Bushinwa. Amakuru avugwa hirya no hino arabandanya ku ijwi rya Amerika. Aloyse Bigirimana niwe muri kumwe kuri mikro. Igihugu cha Turukiya kirakira inama mpuzamakungu ku byo kugarukira ku bantu muri indwi dutanguye. Ni mu gihe isi iri mu bihe bitigeze kubaho, aho ibijanye n'imibereho y'abantu ku isi byabaye nabi bivanye n'ibibazo by'impunzi. Inama mpuzamakungu ONU niyo yatunganije iyi nama. Ibihugu birenga 120 bihurikiye muri ONU nivyo vyitezwe kwitaba iyo nama igamije kurabira hamwe umuti w'ibiza bihungabanya imibereho myiza y'abantu ku isi. Abantu bababa imiliyoni 60 nibo basabagiye mu bice bitandukanye by'isi bivuye ku ntambara, ubukene hamwe n'ibiza bitandukanye. Abaharurwa mu miliyoni baba abari mu ngo zabo nabo barakenera imfashanyo kugira babashe kubaho. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francis yateye akamo abafise ukwizera kugira ngo basengere iyo nama izogire icyo ivuyemo cingira kamaro. Amakuru tuyabandanirize kuyavugwa mu gihugu cya Indonesia. Abategetsi ba Indonesia bamenyesha ko abantu bashika batandatu aribo bafuye bahitanwe n'ibirunga byateye muri ico gihugu. Ivyo birunga vyadutse ku munsi wa gatandatu mu misozi yahitwa Sinambunge mu buraruko bw'intara ya Sumatra muri ico gihugu cya Indonesia. Abategetsi bamenyesha ko ivyo birunga byabandanije nejo ku munsi w'Imana bituma bitorohereza abafasha abantu kubarokora.
Urakoze Aloyizi kuri aya makuru. Nshuti rero, hayo namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ibiganiro by'amahoro bihuza Abarundi byaratangiye ejo bundi kwa gatandatu mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania, biyobowe n'umuhuza Benjamin Mkapa wahoze ari perezida wa Tanzania. Kuri iyi nkuru, Ijwi rya Amerika uyu munsi ryongeye kwiyambaza umunyamakuru wa radio Bonesha FM i Bujumbura, Pierre Clavier Niyonkuru wabikurikiranye, aratangira atubwira uko uwo munsi w'ibiganiro w'ejo ku cyumweru wari wifashe.
Ku munsi w'ejo muhuza amatasi y'Abarundi yakiriye imigwi itandukanye, umwe mu twawo yatanguye kwakira abagiye mu matora ya 2015 mu Burundi bose, mu nyuma yakira abatagiye muri ayo matora bose, abarimo n'abakaba barimo imigwi itandukanye, anavuga ko umugambi kubona uri mu bice bitandukanye, mu nyuma yarahiye n'abakuru abahoze ari abakuru b'ibihugu, hanyuma arakira mbere n'abatwara w'igihugu utegura ibiganiro mu Burundi.
Abo batagiye mu matora yabasabye iki?
N'abagiye mu matora bose ibibazo byari bibiri, yababaza mu Burundi mubona ayo matati ahari yabwiye ko kihamu ati umuti ni uyuhe. Abagiye mu matora abacikije yuko bituma haba amatati ya politike mu Burundi ngo ari ibintu bitatu, ubwa mbere ngo nabashaka gushikira ubutegetsi baciye mu biganiro bita iby'amagaburanyama, bwa kabiri ngo nabashaka gushikira ubutegetsi batembagaje ubutegetsi bakoresheje inkoho, bwa gatatu ngo nabashaka gushikira ku butegetsi baciye mu matora, ari nabyo bashigikije. Bakaba baciye basaba umuhuza yuko inyishu yoba yuko bose bemera ibyavuye mu matora, maze bagatangura gutegura aya 2022. Ibibazo byari nk'ibyo ku batitabye amatora, nabo ubwabo bashigikije yuko ngo amatati ari muri kino gihe aturuka kutubahiriza amategeko, na cyane ibyiza shingiro hamwe n'amasezerano y'Arusha, bakaba ariho havuye rero ukutubahiriza ibyiza shingiro, maze ngo umukuru w'igihugu Nkurunziza agasubira kwisagiza gatatu. Bikaba byavuyemo rero ubwicanyi, abahungiye, abanyuruzwa n'abafungirwa ubusa, abarehe nabo ubwabo bakaba batanga umuti yuko kugira ngo amasasu ahere, ariko amatora yasubirwamo, kandi akaba n'ikiringo gifata ikibanza ari nacyo mugenzi we gitegura amatora meza.
Naho abo bahoze ari abakuru b'ibihugu bo arababwira iki?
Abahoze ari abakuru b'ibihugu nabo ni ibibazo by'ihegera babajije, ariko bo ngo ntibashoboye kutubwira neza ibyo bamishuye, ariko batubwiye ko ibyo bamishuye ari ibyerekeye amasate ngo bayabuze kwari, ariko ntibashoboye kutubwira ibyo n'ibyo batubwiye ko bazobwira igihe cyo kubitubwira, gusa batubwiye ko nabo ibibazo babajije ari ibyo.
Umukuru w'umugambwe Uprona mu itangazo yasohoye aravuga ko abagiye muri ibyo biganiro mu mugambwe Uprona nka Bwana Evariste Ngayimpenda na Tasiane Sibomana ko badahagarariye ishyaka. Abo ngabo mwabonanye bavuga ko bahagarariye Uprona bo barabivugaho iki?
Kibazo twakibatije Tasiane Sibomana yaje arongeye umuguri w'abasohoka muri uwo mugambwe Uprona ishami rya Karolindi Sivyo, na bose benshi ni babiri n'uyu Tasiane Sibomana na Evariste Ngayimpenda, bakaba batubwiye yuko ngo kugira ngo bitabire bino biganiro banashyikirize ibyo babona, ngo bashatse gushyira aho ukuri guhagaze, ngo barabigira inama n'abandi bajya kujyana nk'uko babisa mu gihe Uprona, barabigira inama n'ibindi bitandukanye mbere ngo n'abaserukire ibihugu byabo, arahanura yuko bo kwitaba ariko rero ngo ndikize bigeze asaka afite abino bijyamiro ngo yashaka kuguma mu runani senarede ariko bo ngo bacye bashima abino bijyamiro nasana tuwa mana mbere yakumenyeshije yuko ngo iyo bakagisaba ariko babahombye imwe mu buzima ngo kuko bageze ku muhuza ibibazo byabo byose ko bingana bigashaka kuza abatani guheba bagasigiye ko bene ngo biteguriye niba ko bari guhanwa cyangwa ibyo bari bindi ariko bari basukirije ibyo bagomba kuguhuza nabo.
Uyu munsi kuri gahunda hateganyijwe iki kuri uyu wa mbere?
Hasigaje ko umuhuza w'abarundi abandanya kubona n'impande zitandukanye uno munsi abonana n'abasirikira abakenyezi aribo bagore abonane n'abasirikira uwaruka abonane n'abasirikira ayandi amashyirahamwe yigenga abonane n'abasirikira by'ubudandaji amasengero hamwe n'abandi basirikira bitandukanye kugira ngo ku munsi wa kabiri ngo bose bahurize hamwe bose bagire ijambo rimwe bafundika maze bafatanyije.
Ndagushimiye cyane Pierre Claver Niyonkuru wa Radio Bonesha FM i Bujumbura kuba udufashije gukomeza gukurikira aya makuru y'ibiganiro by'amahoro bihuza Abarundi. Urakoze cyane. Kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH wemeza ko abantu bagira ku 130 haribo bamaze kwicwa. Uwo murwi wamagana ubwo bwicanyi kandi uhamagarira abafite uruhare mu bibazo by'u Burundi gushyira imbere inyungu za bose mu biganiro bibera Arusha. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza.
Mu itangazo wasohoye kuri uyu wa gatanu ku muhingamo mu bigenga b'igihugu byari bagateka kazina muntu, CNIDH usaba abazoja mu biganiro gushyira imbere uguheberanira umwumvikano n'inyungu z'abanyagihugu. Umukuru wa mugwi avuga ko yibabaje kubona muri iki gihe hakiri imigwi y'abagizi ba nabi yica abantu mu ntara za Bururi, Rumonge na Bujumbura. Jean Baptiste baribonekeza, hari n'ibindi bimubabaza harimo abafatirwa ubusa.
Umurwi CNIDH uriyamirije ibindi bintu byose bihungabanya agateka kazina muntu twabonye aho kuva mu ntango z'umwaka dufise igitigiri cy'abantu baba bagira na 30 bishwe abandi baranyuruzwa hatibagiwe abahohotewe buzima n'abafunzwe tisunze amategeko. Urababazwa n'abantu bafatwa n'inzego z'umutekano kubera umwikeko w'uko bashobora kuba bari kumwe canke bakorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho canke iyindi mirwi ikoresha igikenye mu ntumbero za politiki. Ugufata abantu bifatiye gusa ngo naba manifesta bagiye mu myerekano bitegerezwa guhagarara kiretse mu gihe abajeje umutekano canke utungane bafise ivyagirije bikwiye yerekana neza ko uyu muntu afashwe afise icyaha yagirizwa gisanzwe gitegekanijwe kandi kigahanwa n'igitabo mpanavyaha canke andi mategeko y'igihugu.
Umugwi CNIDH usaba ubutungane n'inzego z'umutekano gukora ibishoboka byose kugira ngo abantu bafunzwe bemererwe kubonana n'ababifuza bose. Uwo mugwi urafise ibyo usaba Leta y'u Burundi gukora.
Gufata ingingo zose zibereye hisunzwe ibwirizwa shingiro n'andi mategeko y'u Burundi kugira umutekano wa bose wubahirizwe kandi imirwi itwaje ibirwanisho ituzwe. Gufata ingingo zose zibereye kubijanye no kwitaho abanyagihugu na cane cane urwaruka abahoze ku rugamba abakukurutse n'indi mirwi y'abafise intege nke kugira ibarinde ubunebwe ishavu ubukene ukwihebura hamwe no gukoreshwa mu bikorwa bibi. Gukora ibishoboka byose kugira ibikorwa by'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki byahagaritswe bisubire gutangurwa. Leta kandi itegerezwa kunyarutsa ibikenewe byose kugira amaradiyo y'abigenga yasambuwe asubire gukora ukuri kwamye no gufata ingingo zibereye zo kurwanya ingaruka mbi z'ibihuha n'amakuru y'ikinyoma mu banyagihugu.
Sileta yonyene uwo mugwi ufise ivyo yisaba n'abanyepolitike muri rusange ntubibagira.
Bukwirinda gukoresha imvugo impigi ubugizi bwa nabi canke amacakubiri afatiye ku moko akarere canke imigambwe. Gusubira mu nzira y'ibiganiro vyobandanya kandi bikamaho bagashyira imbere imyitwarariko y'abarundi bose atamurwi usigaye inyuma. Kuja mu biganiro n'umutima mwiza wo kwizerana, kumvikana no guheberanira. Guheba kandi imikino ya politike yo kwikwegera ko byose no kudaha agaciro imyitwarariko y'abandi.
somo guigi hugu uigi angujeru wakatea kazi na mungu gusa warambiwe ningora neziri mugi hugu nishirahamu parseme lihamaga di labarundi guhinduringe endo niko kuku fostendi kumana alirongo ye avuakomu vizoga ni rwabze ose ibigani ilo vitegelezwa gufatigi hegitogi shoboka anafisi binu vitanu iivaza kovitegelezwa kushima angiru wako
ugicha ni wagarari amarasa laki kuseseka na amurunda kukubana nyapfa azira izimoni za politiki izisiziri zizo tuwa abarunda wananyapfa kandi hakabaho kugwanya kudahana ivyo byarimo bikugwa umengo ababikoraga umengo tacho binona icakabiri nuko abariyo basubira kwiyemeza mbere y'abarundi n'amakungu kw'amasezerano y'Arusha ariwo mushinge uburundi ufatira ko mu kugira amahoro mbere bagacharundi ngene bagira bimwe bitamekanizme yuma baraba ingena nja mu ngiro n'ingene yokingirwa ubwo ya gatatu ingene demokrasi ura kwisasora muri iki gihugu demokrasi yabona ko inzega tazaza ravuga ati amahera ntiyinjira umenye ubishaka gukumirwa bya maradi bigatora inyishu bya societe civile imigambwe yidoga ngira cikaguritse icakane duhagara ko ni vyintwaro ibereye ingene ubutunzi bw'igihugu ucungengo ukunyuza amatungo y'igihugu nubundi muzigo abanyepolitike baremereza abarundi icagatanu duhagaze ko ni vyerekeye iriterambere y'ubucu Burundi kubona cama muri ubukene turasabye ko bari hari abobere ari gucundi kigeze none abanye politike kuma ari kuzeze tagusa ari kugira gute ugwaruka gwinjira mu bukene n'indi bujwe no munsi nibishoboka
ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu bihamagawe ku nchuro ya gatatu mu ntango zo kukwezi vyabitekanijwe kubera y'Arusha ariko birasiba inyuma yaho bibereye rimwe risa mu Buganda mu kwezi kwa 12 umwaka uheze ibiganiro bifite intego yo guheza indyane zaduse mu Burundi mu kwa kane umwaka wa 2015 inyuma yaho president Nkurunziza yamamarije kiringo cha gatatu akagitsinda batavuga rumwe n'ubutegetsi bisokoye mu matora izo ndyane zatumye abantu barenga 172 bahunga igihugu n'abarenga 170 baricwa nkuko biri mu vyagiranyo vya ONU Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eroje uri kaneza Inkiko zo mu makomini yo majyaruguru igihugu cy'u Burundi zifite ikibazo cy'abakozi mugenzi wacu uri mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze atubwire uko icyo kibazo kifashe
Ubukebwe bw'abakozi mu masentare y'intango ari mu makomine y'intara z'uburaruko ni kibazo cy'inkora mutima nico benshi mu barongoye amasentare y'intango bashikirije umushikiranganje w'ubutungane Emile Laurentine Kanyana Munama yabahuje mu ntara ya Kirundo kuri uwa gatanu.
Ndongo ese nari ntango yatangara turabacamanza batatu gusa muri abo umudama arimo aribungenze kandi namerewe neza cyane ntibimukundira ko ashobora gukora neza uretse ko mu minsi itatu havaja muri congé prénatale. Uvuga ko tumaze iminsi tudasasa. Hama muri greffe naho dusaba greffe batatu.
Sentare y'intango ya Busoni ibibazo dufise nkuko twari tumaze iminsi tubishikiza mu raporo nuko ta mu Franto numwe dufise aciye umwaka bose barahunze hamwe n'umwanditsi w'imanzu umwe nawe nyene yaragiye
senare intango ya gasuka kibazo dufise ni cy'abacamanza turi batatu kandi no kwezi kwa kane kwaheze tudakora kubera ico kibazo hariho umudamu yari yabyaye yari bwagaruke kwazi
ikibazo cy'ubukene bw'imashini zandika naco nyene si yororo aho ziri naho kubazikoresha ni kindi kibazo
ntango nifise cyane usibye imashini ko bakozi barakwi ni ibibazo bibiri gusifise imashini twatwaze bisafise imashini dukoresha ariko nabiye president wa tribunal d'Uganda essence arafasha antirira mu ruhororo ubu turakoresha imwe gusa nayo nyene nabonye ngo barayikeneye
dusaba greffe batatu ariko dafise umugreffe jewe nibaza ko atarakwiye gukora muri greffe ku imyaka irenga 10 y'akazi afise ntazi kwandikisha imashini kuva baba mumpereye naragerageje nabwira nti igi imashini yaranse
umuyobozi ajejwe ivyo gutunganya akazi mu bushikiranganje bw'ubutungane avuga ko atagikozwe hari amasentare ashobora kugara kubera ikibazo cy'abakozi
utarasa amasentare y'Bujumbura abantu badafite ubicara bica barabana mu kanyosha kagwa ubicara mu ngagara ntibagoro ubicara nokubwa yuko duvisa amasentare y'ugare kubera atagira abakozi n'amasentare afite abakozi batagira ubicara Icyo kibazo rero nk'icyo ni kibazo nibaza yuko bazogera igihe mu kugara amaso hanyuma kigongo kigira hanyuma abakozi turabafise mese mari reparti
Emile Laurentine Kanyana avuga ko ari ngombwa kugabanganya abakozi basanzwe bahari amasentare ico yise redeploiement mu rurimi rw'igifaransa kuko abakozi ubushikiranganje arongoye bufise bakwiye
iyo umuntu agiye gusaba akazi agenda avuga ati jewe naho nokaronka mu kuzimu nokasanga mugabo bukeye kabiri yamara gushika mu kazi agaca avuga ati jewe nibikunda ndabira kuno umuntu urahahantu murabona ndagwaye murabona umujyango murabona ivyanda gutakiye nico nabonye ro cyatumye hari ndiya haba mu bete repartition ya kazi jewe principe nari nafashe nafashe kandi nuko atamuntu mushasha yinjira mu kazi ashobora kuja kongereza hasanzwe hari benshi mareresma uno mwaka nta recruitment izoba uburyo ntawo hari kandi yari nakenewe kuko abakozi basanzwe bariho code programme itegerezwa kuba cyo cyo mu murakimenye izoba
uko kugabanganya abakozi amasentare kumaze kuba umushikiranganje w'ubutungane agabishe abarongo ya amasentare bazogurisha umwanya w'akazi ku bakozi batazotonda iyo barungitswe
ikibabaje rero muri ko muravuza amarurungo mukeneye abakozi mwese muzobaronka bo nyine bace banka gukora akaguma bigendera batonda rimwe mu ndwi bace bafata wa mushara ugaburemo kabiri igice kimwe bakibahe kindi naco bagitware kuko ntacyo bazabagikoreye muce mwemera gucyo nyene umuntu aca mari imyaka ari imyaka akazi katigera kavansa urumva cette fois ni muzosura kukivuga mu nama kuko muzoba mwose ufite mwari mukeneye se turavugana kuri rero byumvikana ko rero rode pro amizo ariko responsabilité rimwebwe nuko abo bantu bazona bakwegera ugasanga bavuye mu kazi naho murakavuye
umupfaso ni kanyana aranagabisha abacamanza bacayizangondagonde mu matate y'amatongo ariko aratuma uno munsi umutekano uhungabana mu mitumba amenyesha ko amasentare y'intango yegerejwe abanyagihugu mu makomine kugira abatunganirize batavunitse aho kubajyanisha umushikiranganje w'ubutungane aremerera amasentare ko ibikoresho bizokwama biboneka ariko asaba abarongoye amasentare kubibungabunga utazobishobora nawe akazosezererwa muri ayo mabanga mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'amakuru ya sport n'imikino muri kumwe na Jean Claude Munyandinda I Kigali mu Rwanda
ejo ku cyumweru I Kigali habaye irushanwa ryo gusiganwa ku maguru marato mpuzamahanga y'amahoro nkuko bisanzwe abakinnyi bakomoka muri Kenya bongeye kwigaragaza neza bereka abandi igihandure muri marato yuzuye ndetse na kimwe cya kabiri cya marato abo banyakenya nibo baje kwisonga mu bagabo wabaye wa mbere ni James Talam Sheritich Kuruhande rw'abagore watwaye marato y'amahoro ni Jeruiyot Chemweno muri demi marathon ku mwanya wa mbere haje Benson Kipruto umunyarwanda waje hafi ni Felicien Muhitira wawe wa gatanu mu bagore kimwe cya kabiri cya marathon cyegukanywe na Ange Cheruto nawe umunyakenya Pascal Bakomere umwe mu basesenguzi b'imikino ngororamubiri akaba n'umuyobozi w'ishami ry'imikino mu kinyamakuru izuba rirashe aragaragaza intege nke zigikomeza kuboneka mu mitegurire y'abakinnyi b'abanyarwanda n'amakosa atuma abenegihugu batitwara neza
Iyo tutabonye umusaruro w'abanyarwanda mu marushanwa nk'aya mpuzamahanga tuba twateguye igihe kinini amafaranga yaravuye mu banyarwanda yaravuye mu misoro y'igihugu babigaragara yuko tukiri hasi mu mitegurire aho ngaho nanone hata ntanga urugero nk'umukinnyi ushize wabaye wa kabiri bita Ruvubi Jean Baptiste ubu ngubu birabaje yaje umwanya wa 13 bita bigaragara yuko wa mwanya wa kabiri yabonye ubushize atari yakoreye kuko ntabwo ashobora kuhagaraho koko wenda ze no muri batanu bawe cyangwa mu bantu bagomba no guhemba kuko nukuvuga ngo Ruvubu ushize yabaye wa kabiri mu by'ukuri ko atumaze igihe kinini tutamubona twarigeze tumwumva mu bakinnyi b'imikino ngororamubiri ariko igihe turamubura twumva agarutse muri marato ahita wa kabiri icyo gihe abantu bose bibajije ukuntu abaye wa kabiri baravuga ati sport ni sport byose birashoboka ariko nyuma byaje kumvikana yuko yabaye wa kabiri bitewe nuko yarakoze uburiganya akagira ahantu gica atirukanka mononoho akinjira mu isiganwa risozwa agahita abona uwo mwanya ibyo byaravuzwe ndetse n'abayobozi bo muri Federation y'Athletisme nabo barabimenye ahubwo none ikibabaje nuko yari mu bakinnyi bari bamaze igihe gicumbi bari muri lokali kugira ngo bazagire icyo bakora muri siganwa n'ubwo lokali yabo nayo tutashoboye kubona umusaruro wayo
akomeza avuga ko hari bamwe mu bakinnyi b'abanyarwanda bakinnye iri siganwa rya marato y'amahoro ntambaraga ngo kuko bari baraye batariye
mu byukuri abakinnyi baramaze igihe bari igicumbi bigaragara yuko bagira ngo bategurwe bashobora kubona ibihembo cyangwa se n'abandi babone minima ibyo byo kuba yajya mu mikino olympique igiye kubera muri Brazil ariko ikibabaje bamwe mu bakinnyi twashoboye kuvugana mu kanya numva bavuga ko bageze muri hoteli basanga nta komande batanze ibyo kurya baragenda bararyama barara batariye kandi ntibyabuje gusiganwa bakavuga yuko ndetse bamwe imbaraga bafite batashobora kuzikoresha bitewe nuko nawe batari bameze neza mu buzima bwawe
tujye mu mukino wo gusiganwa ku magare ejo ndi kwa gatandatu hakinwe intera ya gatatu y'irushanwa Rwanda Cycling Cup aho abasiganwa bahagurutse mu karere ka Ngororero berekeza mu mujyi wa Rubavu Rwanda rw'abagabo waje kwisonga ni Areruya Joseph wo mu ikipe ya Miss Sportive y'Rwamagana mu bakobwa Uwineza Chance wo muri Benediction y'Rubavu niwe wahize abandi naho Eric Manizabayo nawe wo muri Benediction yongera kuba uwa mbere mu bahungu ba junior muri intera ya gatatu ya Rwanda Cycling Cup abakinnyi bari baserutse bose hamwe ni 54 yari Claude Munyandinda I Kigali
Muretere kumwe na Radio rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mugenzi wacu Haraze Bigirimana hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru
Icamake y'amakuru twabashikirije igihugu ca Iraq camenyesheje ko abasirikare bacu bimirije kugaba ibitero simusiga mu gisagara ca Fallujah kugira bongere kucigarurira mu gihe kimaze imyaka irenga ibiri mu minwe y'umuhari wa leta ya Kiisilamu igisagara ca Fallujah kiri ku birometero 50 uvuye ku murwa mukuru Baghdad mu gice c'uburengero aho ni mu gihe igisirikare cya Amerika gisanzwe gifise abahonuzi ba gisirikare hamwe n'abamenyereza abasirikare ba Iraq baharurwa mu majana bo bifuza ko Mosul arico gisagara cyo banza gugabwamwo ico gitero igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiriko kirasubira gukomeza umutekano w'abiyunguruza bakoresheje indege ni nyuma yaho indege y'ikompanyi ya Misiri igwiriye mu ibahari Mediterane mu ndwi iheze isanganya ryahitanye abantu 66 naho icatumye iyo ndege kitaramenyekana abashinga amateka ba Amerika bariko basaba ko ibikorwa byo kugenzura ibyo abantu bitwaje ku bibuga by'indege muri Amerika byokorwa atagusamara kuri mwo kandi bigakorwa mu buryo bwihuta Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari mu rugendo rw'iminsi itatu mu gihugu cya Vietnam. Perezida Obama atekanya kugiranira ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru n'abategetsi ba Vietnam kuri uyu munsi wa mbere. Yiteze kurwo rugendo agize mu bihugu bya Vietnam hamwe n'Ubuyapani ruzotuma Amerika ciyegereza cyane ibihugu byo mu karere ka Asia na Pacifique bisanzwe biterwa ubwoba n'igihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cha Turukiya nacho kirakira inama mpuzamakungu kuvyo kugarukira ku bantu muri indwi dutanguye ni mu gihe isi iri mu bihe bitigeze kubaho aho ibijanye n'imibereho y'abantu ku isi byabaye nabi bivanye n'ibibazo by'impunzi inama mpuzamakungu ONU niyo yatunganije iyi nama mu gihugu cha Indonesia naho abategetsi bico gihugu ca Indonesia bamenyesha ko abantu bashika 6 aribo bafuye bahitanywe n'ibirunga vyateye muri ico gihugu ivyo birunga vyadutse ku munsi wa 6 mu misozi yahitwa Sinambunge mu buraruko bw'intara ya Sumatra ni muri ico gihugu ca Indonesia abategetsi bamenyesha ko ivyo birunga byabandanije ejo ku munsi wa mungu bituma bitorohera abasanzwe bari mu bikorwa byo kurondera abarokotse mu bikorwa byabo
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri incamake y'amakuru yenera dijwe rya Amerika ivugira I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri isaha na habihumurije wadufashe gushyira hamwe ibiganiro ni Fatuma Karara Arimasi kuri mikromwe ari kumwe nange Eugenia Mukankusi mbashimiye mwese gukurikira ibiganiro byacu mbifurije kandi amahoro y'Imana mugire ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.